This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru zirabandanya mu gihugu cya Brazil, aho inkino za nyuma ziriko ziraherahezwa zo mu ntango. Muri rusangi mubona izi nkino zimeze gute? Nikihe mubona gitangaje canke kidatangaje mugereranije inkino zimaze gukinwa n'imigwi yaserukiye ibihugu byayo muri icyo gikombe cy'isi yose? Reka dutangurire kuri Olivier Niyungeko, ari mu bamenyereza bo mu gwinse kugira gihugu u Burundi intamba mu rugamba. Mwo tubwira neza uko mumaze kubona uko ibintu bimaze kuba mufatiye ku nkino n'ivyashitse mu gikombe cy'isi yose gushika ubu?
Yego, ibyo tuba turabona mu gikombe cy'isi yose ibintu no kuri kose ubona ko akoze kuba gikomeye. Je ndavye nk'imigwi twahora twemeranga nka za Espagne, uravye nka za Itali zikinwa na Costa Rica, ni kubera bakoze bimwe bita tactique ugasanga mu nkino z'inguvu nazo nyine ni nyinshi. Ubu ugiye udakomeye udafite inguvu zikwiye biragoye kugira ushobore gutsinda urutsindo na rumwe. Urutsindo icyo bituma mvuga ni ubuhinga bwariyongereye rwose. Uravye imigwi ingene igenda iratangaza imwe yahora ari bihanganze, ndavye nk'imigwi nka Espagne, uravye za Itali, umugwi uri kurantangaza ubuntu umugwi w'Ubufaransa niwo mbona umengo urakomeye, n'umugwi w'Ububirigi utahora useruka mvuga kubera washoboye kuronka abakinyi benshi bakina hanze nawe nyine n'umugwi umaze neza. Mvuga n'ukuri kose muri izi nkino ikintu novuga ko cangiriye akamaro rwose ni ukubona inguvu bakinisha, ubuhinga bafise, ingene bagwana. Kuronka amanota atatu si ibintu vyoroshe. Mwarabonye za kamera twahora twemera za Cote d'Ivoire, ugasanga bariko bakina umupira ubona ko atarakimusha w'abandi. Me ubavye nka zirya za Costa Rica n'izindi ziriko ziradutangaza cane cane mu mugabane wa Amerika y'ubumanuko, urabona kuye ibintu vya tactique n'ibintu vyo kinisha n'ibindi.
Nawe Tarcisse Tungabose akora kuri radio y'igihugu mu Burundi, akongera akaba akorera radio BBC. Uravye inkino zimaze kuba, uravye imigwi yaserukiye ibihugu byayo, ubona ibintu byifashe gute gushika ubu?
Nk'uko Olivier Niyungeko yahejeje kubivuga, ngira nta kinini nokongera ko urupfu yuko nk'igihugu c'Ubwongereza naco nyene kiri ku makombokombo, n'igihugu gifise kahise, gifise higanwa rikomeye, ukabona naco nyene ko gushika ubu mu karuhuko muri mita maze kumva yuko be na Costa Rica bagifise ubusa ku busa, urumva yuko ata kintu ciza uri kurishikanako. Hanyuma hariho ibihugu bikorera dutangaza mu bukomezi, atobwo nk'igihugu ca Peyiba turaje nyene na gikina taraye cy'ikarifye 99%, ukabona ngina bakina n'akanyamuneza n'umunezero mwinshi, umuntu yovuga yuko kishobora gushika kure. Brazil nivyo yarashoboye kuronka uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa iri muhira, ifise abakinyi 12 kuko tuvye tuvuze abarorerezi baba baje kuyifata mu gongo nari benshi. Ariko rero irafise ahantu ikirigana buke buke kuko bage bise cyugusatira atari nka Neymar, tubona ko bagenda ko cyane cyane abakinyi nka Fred yitwa ko arukino ku 9 n'umukinyi ukwizera cyane ngo azubatsindira ibitsinda byinshi. Ngira ngo nkamwe Neymar yogira ibyago agakikwa n'amagara, cyo bari kibazo gikomeye cyane kuri Brazil. Tuko turabona ibindi bihugu nka Costa Rica twayivuze karira komeye, nka Mexique yari ihagaze ko gushika n'ubu. Hanyuma ibindi twovuga ni nk'ibi bihugu byo muri Afrika, Algeria itsinzira neza cyane abantu bose, kandi biraboneka yuko Algeria igumye yihagarara ko igafatwa mu mugongo bikomeye, tubaza ko ishobora na nyine gushika mu gice cy'umunani gishyira icya nyuma. Muri makeyi Espagne tuvuga yuko yavuyemo kubera uburehe bunini ifise, abakinyi bayo batwaye ibikombe bya Buraya bibiri, batwara icy'isi yose, nk'abandi bahindutse bakeye cyane gusa. Hanyuma bamaze gukina Ligue des Champions babagaruka mu gice cya nyuma muri za finali, n'uvuyemo kare ava muri demi finali. Abakinyi rero babo je nibaza ko ahanini bakuyemo no kuruha imyaka 5-6 bataruhuje ku ntebe yo hejuru, ni vyose byabaruhishije. Nibaza yuko tukibandanya kubona ubitangaza uno munsi mu nkino ziza gukurikira, Ubugereki na Cote d'Ivoire, Colombia n'Ubuyapani, naho nyezo kubona inkino nziza cyane kuko Colombia irifuza kubandanya Japan tuzi kuze kuyemerera, Cote d'Ivoire irifuza kubandanya Ubugereki igomba kuvamo n'agateka, turaza kuraba nyine ibintu biza kugenda. Uya nk'izi nkino ziko ziraba urabona ko babohanye. Ubwongereza na Costa Rica ne kubwo kuko baracabambanye, nawe urashobora kuronka igori ry'uwundi. Ngira ngo ni ibintu binezereye tugeze aho bageze mu buto, hamwe avuga ati jewe ntarenganye karabaye, niho tugeze ubu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro gihejamba batwumviriza turiko tuvuga ku gikombe cy'isi yose kiriko kibera mu gihugu cya Brazil. Tuza kuri Yves Busosuru, uri mu Bwongereza, urakurikirana cyane lige yaho n'ingene abakinyi batogwa guserukira mu guserukira gihugu w'Ubwongereza bameze, witegereje ukuntu babyifashemo muri iki gikombe, nibaza ko bitabaye ibintu bishemeye cyane ubibona gute ubona bongereza bavyakira gute
eh murakoze cyane kuvyerekeye ubwongereza muri igihegana gisiyo z'umukinyi w'amaguru ubwongereza bwa mbere na mbere barugitse ikipe imwe bakinyi bashasha benshi mvuze abakinyi bashasha benshi abakinyi ariho bagitangura kuja muri Coupe du Monde ko ntibari bamenyere kubikinamo baratsize abakinyi bahora bakina kera uko tarisi saidiye kuvuga nka Espagne umva ko baramaze nk'imyaka nk'itanu bakina ari ya ekipe nyine itahindutse ubu barahinduye abongereza bashyemo bakinyi bakiri bato abakinyi bakiri bashatse bataramenyerana mugabo rero twashitse hariya muri Brazil bagiye bazi ko bazotsinda kandi bazokina neza mugabo novuga ko batagize imana nk'iyo bari bagushobora kuko ntibakina nabi kandi ntibakina neza mugabo urabona ko bitabakundi bitabashaka kure hanyuma abongereza nkene bavyakiriye ntibaryoheye ntibaneze kubera umugwi wabo ubona ko tashitse kure cane kandi hari n'abavuga yuko hari abakinyi basize bategeza gutwara nka Shiriko kinya inyuma ibamutwaye hari n'abandi bakinyi batashoboye kubaza nuko ni kubwo ingereza byifashe si byiza ntibigihoshe mugabo turabona ko abakinyi bo mu yandi ma ekipe bakina muri iki gihugu ibihugu byabo nivyo bigeze imbere gusumba abakinyi bo ngaha abanyene urumva ko bifite akantu gahaze cyane ku bakinyi bo ngaha
naho Desire Hatungimana aserukira ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu Burundi witegereje neza ubona ari akahe karere wovuga uti karateye imbere kurusha ahandi canke aho wibaza ko urukino rwa rwarasubiye inyuma dufatire nko ku bihugu biserukira Afrika
tugiye kuraba jewe novuga yuko igikombe cy'iserukira ntanga mu buryo bubiri mvuze yuko hari abantu baba barasubiye inyuma ndabona ko igihugu cya Espagne se novuga kahise kacyo igihugu gisaba kinyume cyane ariko nkuko tasise bivuze kiri mu ruhe bwinshi icyo gihugu cyaratangaje kubona gitaho bwa mbere igihugu cy'ubwongereza gitaho bwa mbere mbere hakaba n'ibindi bihugu bya Portugal nabyo nyine bihakwa gutaho bwa mbere ugasanga ugiye kuraba rero umugabane wa Buraya urafise ingorane nyinshi cyane ugiye kuraba uno mwaka umugabane wa Buraya urashaka kugira ingorane ugasanga usigaranye imigwi mike cyane kandi ariwo mugabane userukirwa n'ibihugu byinshi mu gikombe cy'isi yose tugiye kuraba rero ugiye kuraba mugabane wa Buraya sinzi ko kubera amahitamo menshi aberayo urabona ko hariho ukuntu ko gusubira inyuma hanyuma abateye imbere ugiye kuraba ntituzi ko kubera bari muhira turabona ko Amerika y'epfo cyo bita Amerika Latine bifashe neza muri kino gihe ugiye kuraba imigwi za Chili ukaraba za Argentine za Brazil zose ziko zirabandanya kandi ugiye kuraba ntiziko zirabandanya ku gihamana kuko usanga ari za mbere mu matsinda zirimwo ibyo byose birerekana ko Amerika Latine muhiri wabo iri kurabyifatamo neza gusumba ibihugu bya Buraya nayo muri Afrika nta kintu kinini kugeza ubunya Afrika irerekana kugiye kuraba nka n'ikintu na kimwe kugeza ubukirerekana yuko Afrika ishobora koronka n'igihugu na kimwe kibandanya kuko bamaze gukina inkino zibiri abandi mu nkino zibiri wasanga bamaze koronka uburenganzira bwo kubandanya ariko kugeza uno munsi nta mugwi n'umwe wa Afrika urari hunga uburenganzira yerekana yuko no muri izo nkino za nyuma basigaranye nubwo burenganzira bashaka kububura ugasanga Afurika yabuze n'umwe abaserukira naho tubona za Cote d'Ivoire za Algeria zishobora kuronka uburenganzira za Nigeria ariko n'ikintu kitoroshe na gatoya turabona rero ko umupira wa Afurika ugiye kugereranya n'ubundi burere bwo ku isi umupira wa Afurika uracyari hasi
ku byerekeye akarere ka Afurika hari abavuga ko umuntu yitegereje iyo migwi serukira gihugu ya Afurika usanga itagira ikintu no kwita mu France organisation ugasanga abakinyi bariko bashwana na za federation bapfa amafaranga canke ibindi bibazo pere harageze igihe avuga ko igihugu cya Afrika gishobora gutwara igikombe cy'isi yose ariko tuvuze nk'ivyo twako turavuga ubu kuntu ariko baravyifatamwo kamenga impingira cyari ndende umuntu aretse icyo kibazo cya organisation n'ivyo bibazo baravuga ko ibibazo byinshi ni bibazo baba biteye abavuga gucyo bavuga busema two tumira kuri Olivier Niyungeko
je no vuga ko ari byo kuko urabona nk'ibyashike kamero n'ibintu biteye isoni abantu bakivuga ati twe dutwaraye abandi batwaraya ibyo bibazo biravye mu bindi bihugu ni baje bakemye kera cyangwa birafasha imwe twita koteman y'abakinyi hajye ubwiye witeguye neza imwe twita organisation mu mutwe imyiteguro y'abagize na majdante mu wagize ibyo rero nibaza ko ari gihande kuri jewe neza binini gikenewe ko basubiramo kugira turabe ko twotera imbere babona ahandi na namwe byumvikanye atari muri Afurika kandi warabonye ko Cameroon barekanye ingeso atari nziza bijya byo kuronka Rouge nka Song na kina muri ekipe nka Barcelona bijya byabakinye ko byagiye ubona n'undi bijya byose birerekana ko ntabyo tugeze bikubona bikwiye ahandi urabona ko abandi bagenda bavuga ati twaje je byose ngorane zashyizwe mu gihugu cyacu nyuma tugende duserukire mugabane wa Afrika neza urazwe nuko banyagiranje bavye abiburaya je ni bazanini byavuye ku burumwe ku burumwe ko bakina match menshi no rero ko amahirwe yaronse bajya muri Amerika kuko nta mahirwe bakina nk'abajya abiburaya mugabo ubona ko ari abantu bimwe twita organization buri kose novuga urazwe n'ingene bakina mu kibuga ubona ko ari ibintu bishobora guteza imbere twebwe abatekinisiye ubyura biraba neza bikaba bimwe na bigenga muga muri Afurika twama tugize ikintu cya organization kubera urabona abakinnyi bavuye gukina iburaya bakaza gukina iwacu muri Afurika aza bigira ibihangange ntibashaka cyangwa nka bijya bakora baba bari kubakora migwi yabo ibyo byose biratuma iyo ntuze kote tactique bigabanuka uwo mwese aza yiyemera ngo avuye gukina ugasanga bitanga ari kanini muri ekipe nationale ari ekipe y'igihugu ugasanga bitanga cyane imizi yabo muga abandi bagiye gukina mu gikombe cy'isi yose barisanga bagitanga igihugu namwe numva batanga akaro ka Amerika y'epfo na izo ndaba match ya Italy na Uruguay barahubwa nyine bari kubaritanga barisanga kugira bashobore kurondera intsinzi bazero ko ari ibintu mu minsi zoza zoburaba nyine twa bikosora kugira natwe dushobore kuzoshika kure dushobora gutwara ikombe cy'isi yose
nawe Tarcisse tunga bose witegereje akarere ka Afrika uretse ibyo bya organization ukuntu bitegura mu mutwe n'ibindi hari ikindi kibazo ubona cyo bagituma intambwe twari tugeze ko nizo twari tugeze ko zarasubiye inyuma
intambwe twari tugeze ko je mu numengo ntawe twasubiye inyuma cyane kuko n'ibyo turibuka ko Senegal yigeze gushika ku ntambwe nziza gana irakurikira ariko rero n'ubu nyene nta kintu gikomeye cyane twabonye kuko nabo bashitaho kure urabona yuko ibintu bihugu byabo byari byagize by'ibitangaza z'amahera menshi cyanke ikindi cyabatumye nengo tubara cyari nk'igihamana kuko ntibyumvikana ngena ubu ibihugu bitanu biri mu gikombe cy'isi yose ubu yadufite impungenge nyinshi kwata na kimwe cyurenga umutaru kandi tubona yuko mu bisazo tutakarenganye twarimwe kubona byarashoboye kurengana bikaje mu gikombe cy'isi yose hari ibindi byinshi byagiye biragana rero ndibaza nti nabyo nukongera ko uretse nyine nyine tuba turavugira twese rimwe bahurije n'abandi yuko habuze discipline tactique nk'abakinnyi bavuye mu zaburaya iyo bashyitse mu gikuru cy'igihugu bagomba kwishyira bakizana n'abagenda kurara muri lokale tubirabiye nka iwacu usanga batamara indwi baza baratoroka baja kwirarira mu hanze cyane hehe usanze ugomba kumusaba ingufu zidasanzwe effort kugira ngo agumane ya discipline asanga n'iburaya mu maclub arimo ugasanga se yagomba gukoresha ukamengaje mu karuhuko ibaza ko ibyo byose bifite uruhara n'isubira inyuma by'umugwi mu ngufu zabo ugasanga bapfa kureza kure hariho abava mu mashampiyona akomeye n'abo mu mashampiyona yitwa ko yoroshe bakaca bagenda bamwe ako kagaye ati je nkina mu Bwongereza nkina mu Budage nkina muri Espagne ati sinungana n'ukina mu Bubiligi sinungana n'ukina mu Bugiriki cyangwa muri Suwede ibyo byose bibaza ko bifite uruhara mu kugira bati amwe mukina mu gashampiyona gato yatwe ishampiyona byo mu by'ibihangange naho duhuriye ibyo rero birashobora konona nabyo nyine kononera mumenyereza kononera imikenyero ariko arigisha
hari abavuze ko mudafatiye kuri ibyo bibazo muri ko muravuga byabo bakina hanze iyo baje bataza bafise ishaka n'umutima wo gukinira ibihugu byabo iyo hageze amahiganwa mpuzamakungu nk'igikombe cy'isi yose hari abari batangwe kuvuga ko hageze igihe kumbure muri Afrika bo kwiyumvira gushiramwo abakinnyi basanzwe bakina muri Afrika canke bajya bakiri bato bakina nko mu bafise imyaka 20 ndibaza ko igihugu nkagana cyafashe iyo ntumbero harimo abakinnyi nk'ubumugwi nserukira igihugu benshi bari mu mugwi igikombe cy'isi yose cabari munsi y'imyaka 20 kuri ive bususuru abavuga gucyo ubona ico cyumviro acyumviro kirashe
je cyo cyumviro ndagishigikiye sigere ndagishigikiye kuko ndavye ngo ubu uya muri Afrika ko hari habonetse amahirwe y'uko abagikombe cy'Afrika abasanzwe bakinira iwabo no kuvuga abakinnyi bo ku mugina cy'irundi cy'ukuri bijya byaratweretse yuko urugero ni voye mupira yaduze nkashane yese kubera muri Afrika y'epfo yaratweretse umupira mwiza cyane usukuye ukinwa n'abakinnyi basanzwe bari mu bihugu bavukamo ijya je nibaza yuko ari shingiro ryiza itwereka yuko n'uwogira akabagumya akabizera akabamenyereza akabiha ibyo bakeneye ndabona neza yuko boshobora guserukira mbere gusumbya aba professionnels dukura hirya no hino mu zaburaya n'ahandi rero hari nibaza nti nako gatima k'umuntu amaze gukorera amahera menshi asigara ameze nk'umumercenaire amwe mutumye ko bati iwanyu naho ugiye burya ntubwira hari ikintu duhanuba ni kuza kwivunagurira ubusa iyo nibaza yuko twogira agatima ko kwemera n'abakinnyi bacu bakiri bato bari mu bashampiyona lokali ni ukuvuga barya rero bafise ishyaka bagomba no kwereka abakuru babo yuko baba sumbi imyaka mugwa atabuhinga byinshi basumbya yo nibaza ko ico cyumvira yiciza cyane Fidele
nawe Desire hatunga imana ubivuga kwi
gewe nsinda bivuga ko nuko ugiye kuraba akenshi super africa ntikirwa kubera yatoya abakinyi ataribo yakuvuga ko bakinyi cyabakinyi afite imyaka 20 bari ngaha muri africa siko baba bakomeye gusumba bari hanya ahubwo gusa cyokosorwa no gukosora uko kuntu abantu bagiye bagiye gukina muri africa bazabigira nk'imana ugasanga ashitse muri africa agashaka gusumbya amanyama n'umutwara agashaka guha amategeko umumenyereza agashaka guha amategeko utwara federasiyo kubera abafite amafaranga menshi babona aho muri Cameroon nka Eto nta muntu amuvugana Eto agize ingorane umuntu wa mbere bavugana usanga ari umushikiranganji cyangwa umukuru w'igihugu iyo tugasanga ariko yarengera abarongoye imigwi ugasanga n'ubwanjye wacu birashyira ugasanga umukinyi avuye ubura yaraje aho kurana n'abandi hajya bajya muri babiri ugasanga ajyamye wenyine kubera avuga ngo akinahari cyangwa akinahariya ibyo byose rero ugasanga biva kubera iki n'abamenyereza babaho ngaho bari ngaha muri Afurika usanga batumye bajya bakinyi bakina hanze kubera afite amafaranga menshi abamenyereza nabo ugasanga naho bahembwa ntibazufashikira ayo mafaranga yabo bakinyi ugasanga hari icyo bita mu gifaransa complexe d'inferiorité hamwe umuntu avuga ati urya muntu nta kintu umugira kubera n'uwundi ino bandiko ndamwitera nyako ifite ikintu kidaheje ngaha muri Afurika umukinyi wamwereke ikibanza cy'iyo naho yavuye mu gihugu cyitwa ngo iki imigwi yo muri Afurika ibyo kamana ingorane umupira ntawo umupira barawuzi bakina hamwe n'abajya abandi bona bameze neza bateye imbere ariko aho kantu gushika muri Afurika ashaka kwishyira hejuru y'abandi niko ariko karica umupira wa Afurika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku kiganiro gihijambo abatwumviriza aho turiko tuvuga ku gikombe cy'isi yose kiriko kibera mu gihugu cya Brazil. Hari ibintu byabaye muri iyi minsi nyuma yuko Costa Rica itsinze Ubutaliyano ikunguruza harabavuze ko FIFA ijya ngingo yafashe yo gusuzuma yo gupima abakinyi nibaza ko bashikindwi bo muri Costa Rica kugira barabe ko ata bintu bafata byo byongereza ingufu harabavuga ko ivyo byerekana ko FIFA hari imigwi serukira gihugu isanzwe kundi ishaka ko yigira kure ko ntitwibagire ibikombe by'isi yose su kwerekana gusa ubuhinga n'ihuriro ry'ibihugu n'abantu banezerwa harimo amafaranga menshi kuri FIFA abavuga gutyo mubona ibyo bifise ishingiro canke dutangurire kuri Olivier Niyunge ko
ego igenge ngo gufata abakinyi ngo imvuze bakarika inzi bakabakina imwe pitance botage yemwiraza ko ari ibintu bisanzwe kandi byumvikana urazi nyene bakina no kuri kose nanje naho ntari hari byarante ubwoba kubona bashobora gutsinda ibihangange nka Itali ibihangange nka Irigo batahiruka gutsinda muga byose mvuga ko ari ubusa bwateye imbere urabona nka Costa Rica ni igihugu bagiye bavuga ko ari igihugu cyo kidashobora gushika kure mvuga kirashobora kubera bashobora gukina kandi barabishoboye yari iyo ngingo FIFA yafashe kuri byo nibaza ko ari bisanzwe kuko n'abantu batizera ko bashobora gukina kuko barabatizera ubwabo gufata abantu inzi bakabapima nubwo rwose byo nibaza ko ari ibintu bisanzwe atakaruga ngo kwari kuvugira ni nk'aho kubaza umuntu watahura anaseruka ukaza utsinze umugwi nk'uwa Itali nk'uwa Irigwe ni ukuri rwose n'ibintu byahubwo binezera rwose ndavye igihugu cyane muri mu mupira yerekana ko natwe dukoze gusumba dushobora kudatinya ibintu nka za Cameroon aza jezo zirimo kuvuga imonde n'ibintu bisanzwe rero bo byumva ibintu umuntu wese ashobora kugira amakenga abonye umuntu arimo ariko arakina natwe byaradushikiye imari twagira muri Tanzania muri Shane Afidisid yarashitse barahamagara abakinnyi bacu babiri barapima mugaziye birantangaza ubwo bwari bwa mbere mbonye umuntu bapima ibintu bya vidukaje nkani abantu biriri biharagiye ari by'amadukaje bafata urumva ni ibintu bisanzwe bakwiye kumenyera kandi birafasha no mu nkino zacu kuko urazi naho bapima bafata baratongozwa bakavuga ati reka dupima aba bakarabumva basanze bakomeye nibaza ko byaciye bibana bo ibindi byumvo byo kubona ko n'abandi rero ba Costa Rica atari abantu bizajya mu gizano mu gikombe cy'izanwa y'ipyose nuko ababishoboye nuko abashoboranwa n'abandi kandi agashobora kubatsinda nibaza rero kuri giye ko ari ibintu bisanzwe bose amakinga byonera nacyo bituma basanze atara kimwe bafashe ari abakomereye bakoze cyangwa ndabishyira ku bikorwa bakoze kandi vraiment ndabipfuye gutera imbere babandanye batera imbere nk'umugingo
nawe Tarsise tunga bose uribaza ko iyo ngingo yo gufata abo bakinyi urumva arabavuga ko bafasha abo bakinyi kumbe bibaza ko ingufu berekanye n'ubuhinga atari ibintu bisanzwe kubera batsinze imigwi ikomakomeye kumbure FIFA yoba arishaka ko itibandanya ije imbere kugira amafaranga n'abarorezi babe benshi ubibona gute
wewe no ushigikira icyumviro naho giteye amakenga cuko usimbira kuri Costa Rica bati aba bantu batsinze Irigwe badatsinda Itali atabandi basanzwe na karindi bafise amateka muri kahise reka dutomboze basure nk'abane cyangwa batanu tubapime turabe yuko takintu itemewe n'amategeko baba bafashe ibyo oya birarekwe ku bakinyi bose ku migwi yose mugabo ndico buze ng'umuntu akunda kotarika gumukotarishinya cyangwa umutsi wabo atubwira kantu ko kwizizanya imitima tugurujya nibasindiye kuri tego ko bona ko tugize ikintu batari biteze urazi kandi nk'uko bivuze hariho ibihugu ifisi junja kuva kera urafivuga nk'ibyo butaliano za Almanye zimaze gutwara amakupe yene bya bihugu menga byamaze kwishingira akarindi ku bubasha bwabyo ku matongo yabo uburyo rero umengo nibisanzwe ko bishika kure mugabo akaba n'indi sanamu byerekana yuko iyo bigihagaze harya igikibandanye higanwa yuko n'abarurerezi na bamwe bagira amapubisite abagomba kwerekana ibyo bakora n'ibindi bagumiza umutima kuri iyo higanwa batubwira ati mbe nk'ubu uya byogenda ari ibihugu nka Espanye yaragiye agagenda Ubudage agagenda nka Brezil agagenda nka Argentina agagenda n'ikindi n'ibindi bihugu bigakomakomeye aravuga ati n'abarurerezi bahava bahe bakuze no kuri stade umugambi wo kwinjiza amafaranga wacu ukaba uri kurasambuka ibyo rero byo gutomboza ugatitura aba bakinnyi ko batanu bafashe bitemewe ibyo oya rero nibaza ko bobigira ku migwi yose yakoze baratomboza bigize ku maekipe yose mugabo bakabigira akatari gake bagatomboza kandi umugwi waguye ko ntibafate ngo mutoyi n'irya migwi ya Rutura twese tuzi ko byagereka bihagare ntibayigire umutwe aheze nabo nyine batorimwo aho baze barapiye ibyo bari byiza kuko bimategeko y'umupira twese turabizi turabyemera nayo kuvuga ko bafashe Costa Rica dufate ko byabaguye ko rugiturumbuka muga muntu akaza amatenga ntico muza kwibaza yuko bo babibajije ko iyo zonsinzi atari bisanzwe ku gihugu bicitwa gito cyo muri zone kwa Kakafu nibaza rero yuko izi gutomboza bo bigira akatari gake ntangorane ariko ndazi naho nyine yuko bya bihugu bya Rutura bigendera bavamwo hari ikibazo cyo kuvuga bati aya mafaranga FIFA ironka mu gikombe cy'isi yose azuhava agabanuka igitigiri twari twizeye kuronka
ikindi kibazo ku gihugu cha Brazil kiko cakira iki gikombe cy'isi yose bavuga ko mu bice bimwe bimwe hashushe cyane hari na urugero rwa imidite ruteye ubwoba mu bishobora kuba kumbure ngo vyaragize ingaruka ku migwi nk'iyi buraya handavuga nk'ubutaliano igihe ariko bukina na Costa Rica eka n'ubwongereza kubavuga ibintu nk'ivyo mwibaza ko ari byo kuri ko byo vyaragize ingaruka ku migwi imwe imwe nk'iyo yiburaya umuntu agereranije n'imigwi nk'iyo mu karere ko muri Amerika yoba isanzwe imenyereye ibihe nk'ivyo Yves Bususuru
kuvyerekeye ibidite habaye temperature zihari muri iri higanwa gisi yose biraboneka cyane ko ofise ingaruka mbi kuko ntabakinyi bakina muga muntu ntiyobwa ko kwarako batsinzwe kwa ico gituma ico yobafatira ko cyane ibamenyere ukinera ahantu hashushe gutya ibamenyere ukina ahantu je hari imvura igwa gutya cyanke ama temperature ashika ku 29 na degree 29 mugabo uko bari babiteguye barafite birenze 27 28 barahagarika umukino 20 uko bari babiteguye mugabo gushika ubu biracameze neza mugabo ntawereka kutabivuga ko turabona ko taragize ingaruka ku kuntu abakinye bakina kubera ko barabona ko batamenye ukinera ahantu hashushe gutya
aho kuvyerekeye abarorererezi mu nkino za mbere zo mu ntango nibintu nibaza mu myaka ya vuba mu bikombe vya vuba bitari bwaboneke ni benshi cyane naho abari kwakina imigwi isanzwe usanga ibibuga byuzuye cyo kimwe n'ibitsindo byinjijwe baravuga ko atabitsindo byari bwinjijwe kuri stade yo mu nkino zo mu ntango kuva mu myaka nibaza 1962 Desire Hatungimana wibaza ibyo byose ko byatewe ni
ego Fidel mbanze vuga akajambo gatoyi kubijyanye no gupima abakinnyi kuko abagenzanye byo bavuze byose byinshi ndabashyigikiye gicho rwanda kuvuga nuko usanzwe umuntu adakurikiza amategeko yanditse bya ntitwegera tuba kumwe kuko byanditse ko kugira bapime abakinnyi batarenza babitanye batatu benshi ni batatu bagiye gufata ngo bapime indwi kandi handitse ko bapime batatu akona karengane bako bagira umugwi ikintu kitanditse bagikoze bariko baraca kubiza amategeko ikintu kiragoma kwanza gushikiriza hanyuma nka cyavuga yuko kubona abarorezo ari benshi muri Brazil bya ntibintangaza kuko muri Brazil umupira w'amaguru ni umunsi mukuru iyo hari kwambuka umupira w'amaguru bayifata nk'uko ari umunsi mukuru ni ikintu cyiza cyane rwose rero kubera nta kintu kibi cyangwa gutamba wirorera biraryoshye kubona amastade yose yamayuzuye ni ikintu cyiza cyane rwose gene baza yuko gera n'abandi bantu batunganya inkino kuko kubona amastade yose yo muri Brazil aho habera inkino hose hariho usanga huzuye ni ikintu ngira kimoneka rimwe kandi ikintu umuntu wese yoshima n'abakinnyi bazava muri rya higanwa bazavuga bati twarakiniye ahantu hari abantu twakina ahantu hari abantu bakunda umupira kuko muri azi ko yabaye nk'urukino njyo bita wikro hamwe bakina ata muntu ahari yuko bakinyi atarumwe kuza bijya rukino kubona rero bakinyi ahantu hamahuduye ikintu cyo gushima ikintu kiza cyane cyerekana ko Brazil ko kare gihugu cy'umupira w'amaguru
Radio Sports America i Washington DC mu kiganiro caba twumviriza turiko tuvuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru umwanya uri ko ratera uturangirana yamara nashaka kubaza Olivier Niyunge ko habaye impunge yenge cyane imbere ku iki gikombe gitangura kuvyerekeye na organisation logistique bavuga ko ibibuga bitazohera ku mwanya bitaronse n'umwanya wo gupimwa ngo babone ko bishobora kwakira abo bantu bose hatabaye utubazo tumwe tumwe hariho bijya by'abantu bari bateguye imyirekano kubashobora guhungabanya iki gikombe cy'isi yose mu majambo make cyane gushika ubona ibintu bimeze gute muri make cyane
zarahabaye mugabo cyo kubona n'umutumba ki ushikubirwa bigenda neza novuga ko ijye muri Afrika bari bageze kuba mugabo n'ibyo byagize barabihugu barabigiyemo baragerageza bariyungunganya nibyo mbona bacononekaye ibibazo rero ko ahantu habera imyiganwa y'isi yose hagendera abantu benshi hagira impungenge ntizobura nicyo gituma nabo munana nabo baza kubaciye ushiko ubu ntakiraba bakora neza naca twumva ikibi cyabaye mu gimpunge ngano ahuriye abantu benshi n'izobura nibaza ko ari ibintu nibaze rero ko bizobandanya gute bigahera bimeze neza nico ubandanye bacungira umutekano neza kuko nk'uko twavuze abarozi benshi abashinzwe umupira mwiza baratsindana biraryoshe no kuri kose umuntu yashaka gukora ikibi nawe nyine yabageza mu bandi mu banda karamukira ibintu bizazuma biryoshe mu
buryo Tarsisi akantu wo kongera ko gatoyi imbere ko dusezerana
no kongera ko nuko iki gikombe cy'isi yose ko bimeze kose n'igikombe cyiza cyane sibanze nyine ambasade yuzuye abantu bafatanye mu neza baririmba gushika match zigahera ikindi kidushimisha ni ukubona ibitsindo byinjira tuvise mwayene y'ibitsindo kuri match ingira ni bitatu tuharuye neza ni ibitsindo byinshi tugereranyije n'ibindi bikombe twahora tubona aho bagenda kimwe kuri kimwe ubusa ku busa umuntu akarindira agahebuza ngira ngo umuvuduko w'ibitsindo byinshi ubandanye ku bavye bagira byo kuzibira cyane mu bice bikurikira ngo ubandanye dukurikira igikombe cy'isi yose kimwe mu bizo biba biryoshye cyane mu mateka y'igikombe cy'isi yose kuva gitangura hanyuma ngira ngo rero igice cya mbere kirangiye tukaraba ibigo bisigaye ngira niho tuzovuga tuti ibitsindo bizobandanya ari byinshi cyangwa bizogabanuka ahasigaye den mbona umenga igikombe cy'isi yose ni igikombe cyiza cyane cyatunganijwe n'igihugu gikunda umupira kandi bigaragaza akanyamuneza cyane kuri stade no mu micungararo
ijambo rya nyuma mu gusezera na Ive Bususuru uribaza ubwongereza bwavuye muri iki gikombe cy'isi yose ko bizogira ingaruka ku barorerezi mu bwongereza canke abasanzwe akunda umupira w'amaguru ntacyo bizohindura bazobandanya baraba iki gikombe muri make
bizohindura kera ko abongereza n'abantu bakunda umupira w'amaguru cyane gose nani ma match barayaraba gose cyane turetse ko bifuza ko ekipe yabo ishika kure ntacyo bizohindura cyane mugabo kantu gato nashaka kongera ko ni kuvyerekeye abaserukiye Afrika twaserukiye n'ibihugu bitanu kiretse Cameroon yaba yariyo yitwa ko iba yavuyemo kare zindi zirasha ariko zirahigana zirako zoshika imbere yanashaka kugaruka ku kantu gato kamwe gusa kerekeye organisation niho hantu hambere nabonye ko dukwiye gukorera singorane y'abakinnyi dufise singorane y'ubushobozi bufise ubushobozi burahari mugabo bakeneye ko abantu batangura kumenya ingene boganiza abantu ingene bafata abantu abo baze bava hanze bigira ibihangange ntibategereza gukina yigize igihangange barashobora kumukuramo agashiramo ubundi ashobora gukina neza kandi ashobora gukurikiza umwe amategeko y'igihugu canke akubaha n'abandi kuvyerekeye byo gupima abantu bafata ibintu by'amadroge n'ibiki byiza ibyo bagire Costa Rica rero baza ko aroke kubigira ibihugu byinshi ahubwo kuko razi ukuntu bakina hariho bamwe bamushaka kwibaza ko hari akantu karenze ko cyo nashaka guhereza ko rero nuko Afrika kire Ghana Algeria na Nigeria na Cote d'Ivoire nivyo bihugu dusigaranye bihava bikina uno munsi nejo kugira turabe ko twoshika imbere mugabo nibaza ko basigaranye ama match akomeye cyane Nigeria izokina na Argentine Cote d'Ivoire kine na Greece barakina uno munsi mugabo rero ntituzi ngene biza kugenda mugabo twifuza yuko bakina kuko barakina neza vraiment naho iyo organisation atari nziza mugabo abanyafrika agapira ubonye kameze neza kararusha kuma match duheruka kubona mu mundi yaraheruka
Murakoze cyane yari Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza mu mugwi serukira gihugu Burundi ntamba mu rugamba twari kumwe kandi na Yves Bususuru mu Burundi ari mu gihugu cy'Ubwongereza hamwe na Tarsis Tungabose akora ku radio y'igihugu mu Burundi akongera akorera radio BBC na Desire Hatungimana yoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana inkino mu Burundi turako turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiko kiba mu gihugu cya Brazil ndabashimiye cyane kuri iganiro murakoze
murakoze
Thank you.